Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ryikoshikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri mugoroba ku munsi wa mbere itariki 11 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2015. Muri kumwe na Frederic Nkurikije
nanjye Edi Rwema, akaba ari saa moya n'igice z'umugoroba i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Ikaze mwese ku Ijwi rya Amerika.
Umuguro y'uburyo bwo gukoreshwa muri amatora, ayo mafaranga twari twashyizemo urumva bisaba yuko arondeka.
Uwo ni Prosperi Ntahorwamiye, umuvugizi wa komisiyo ishinzwe gutegura amatora mu Burundi, avuga ku cyemezo cy'Ububiligi gihagarika inkunga y'amatora cyari cyaremereye u Burundi. Iyi nkuru kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ishyaka ritavuga rumwe na leta Democratic Alliance mu gihugu cya Afurika y'Epfo, ku nshuro ya mbere mu mateka yaryo, ryatoye umwirabura kuriyobora. Musi Maiman w'imyaka 34 gusa niwe watorewe kuyobora iryo shyaka, akaba asimbuye kuri uwo mwanya Helen Zille wari umaze imyaka 8 ariyobora. Maiman bakunze kwita Obama wa Soweto yinjiye mu ishyaka Democratic Alliance mu mwaka w'2010. Mu mwaka wakurikiyeho wa 2011 yagizwe umuvugizi w'iryo shyaka, naho umwaka ushize yiyamamariza umwanya wa guverineri w'intara ya Gauteng, ari nayo ikize cyane muri Afurika y'Epfo, ariko aza gutsindwa muri ayo matora. Maiman uzwiho kutaniganwa ijambo, aherutse kwita umukuru w'igihugu Jacob Zuma umujura. Yatsinze amatora yo kuyobora ishyaka Democratic Alliance ku majwi 88.9%. Mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka ushize, iri shyaka ya Democratic Alliance ryabonye amajwi 22.2%. Iri shyaka akenshi rifatwa nk'ishyaka ry'abazungu.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ryatangaje ko abanyagihugu 300,000 mu gihugu cya Sudani yo mu manuko batagishoboye kuronka imfashanyo yotumye ubuzima bwabo bugarukirwa kubera amashyirahamwe ajeje kwitaho imbabare yategerejwe kuva mu gisara cya Lihir kubera ingwano. Ingingo yafashwe nayo mashyirahamwe yo kuva muri icyo gisagara ifashwe inyuma yaho ingwano hagati y'imirwi itandukanye igwanira ubutegetsi hamwe n'abasirikare ba leta mu ntara ya Unity State iri mu manuko rw'igihugu yongerere. Ishyirahamwe mpuzamakungu ku munsi wa gatanu yaratangaje ko ingwano imaze gukura mu zabo abanyagihugu barenga 100,000. Uyu munsi ku wa mbere ishyirahamwe mpuzamakungu ryatangaje ko amashyirahamwe yose ategamiye ama leta hamwe n'ibindi biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu amaze gukura abakozi bayo mu gisagara cya Lier hamwe no mu bindi bisagara byo muri iyo ntara. Ayo mashyirahamwe Croix Rouge hamwe na Medecins Sans Frontieres ku munsi wa gatandatu yaratangaje kuhagaritse ibikorwa byayo mu bitaro byo mu gisagara cya Lier. Ibyo bitaro byari byaraturiwe byongera birasahurwa mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2014. Umuyobozi w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu mu gihugu cya Sudani yo mu manuko Toby Lanzer yarasohoye itangazo rigabisha avuga ko iyo ngwano yongeye mu gihe ikigega cy'ibifungurwa cagabanutse kandi no mu gihe igihe cyo guteragira cyari cyageze.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Umwami Salman wa Arabia Saudite ntazitabira inama izahuza Amerika n'ibihugu by'Abarabu izayoborwa na Perezida wa Amerika Barack Obama. Ibi byemejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'icyo gihugu. Iyo nama izatangira ejo bundi kuwa gatatu, izaba irimo intumwa ziturutse mu bihugu bitandatu byo mu kigobe cya Paris zizasura Perezidansi ya Amerika. Izo ntumwa zizakomeza inama yazo i Camp David, ahantu hateganyijwe ko Perezida wa Amerika ashobora kuhakorera ikiruhuko. Umutegetsi w'Umunyamerika yatangaje ko kuba umwami wa Arabia Saudite yahinduye iby'urugendo rwe bitaturutse ku kibazo cy'ingufu. Abandi batazitabira iyo nama kubera impamvu z'ubuzima barimo Sultan wa Oman na Perezida wa Leta Ziyunze z'Abarabu. Bityo abazayitabira ni abayobozi barimo uwa Qatar n'uwa Kuwait bazayobora intumwa z'ibihugu byabo. Emir wa Kuwait yageze inaha i Washington ejo ku cyumweru, naho byari byitezwe ko Emir wa Qatar ava i Doha uyu munsi ku wa mbere.
muri komora bandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika abategetse muri leta zo muri Amerika uyu munsi kuwa mbere bahaswe ibibazo bijanye n'igihano cyo gupfa uruhara rwa polisi mu gukoresha ingufu z'umurengera hamwe no kuzindi ingo zijanye na gateka kazi na muntu igihe umurwi mpuzamakungu jejwe gateka kazi na muntu wariko urasozera ibikorwa byawo byo gusuzuma ukuntu agateka kazi na muntu kifashe makungu umutetsi akora mu bushikiranganje bujejwe gateka kazi na muntu James Cadogan yavuze ku byerekeye abanyamerika babirabure bishwe mu minsi iheze mu bisagara bitandukanye byo muri Amerika yavuze ko byashitse muri ibyo bisagara bizotuma ibyo bibazo byicarirwa bigatorerwa inyishu ikibazo c'igihano cyo gupfa naco nyene cyaragarutswe ko maze ibihugu bitari bike bikaba byasavye kwico gihano ifutwa mu gihe ibindi bihugu byasavye kwimbohe zifise ingorane zo mu mutwe zaciriwe urubanza rwo gupfa zito kwicwa ku kibazo cyo kuntu abafashwe bashaka kwimukira muri leta zo muri Amerika mu buryo butekubi n'amategeko intumwa za leta zo muri Amerika muri iyo nama zemeje ko leta zo muri Amerika zizokora ibishobotse byose kugira ngo agateka kabimukira kubahirizwe ivyo bikorwa byabereye Geneva mu gihugu cy'u Swisse byaragarutse kandi ku buryo abajejwe iperereza muri Amerika CIA basambisha imbohe zifungiwe mu ibohero Guantanamo ikoreshwa y'indege zitagira umudereva drone hamwe n'ubundi buryo bwo kugenduza ikirere bukoreshwa n'ibiro by'iperereza.
Ministri w'intebe wa Pakistan Nawaz Sharif ategerejwe i Kabul umurwa mukuru wa Afghanistan kuri uyu wa kabiri mu biganiro n'abayobozi b'icyo gihugu uruzinduko rwe rubaye mu gihe havugwa ukwiyongera kw'ibitero by'intagondwa z'abataliban ruzaba ari rwo ruzinduko rwa mbere Nawaz Sharif agiriye muri Afghanistan kuva Ashraf Ghani yatorerwa kuyobora Afghanistan umuvugizi wa ministeri y'ubanyi n'amahanga ya Pakistan Khalilullah Kaz yavuze ko umubano w'ibyo bihugu by'ibituranyi uhagaze neza za muri ibi bihe. Iyi ni gahunda radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuri radio inshuti ya bose 88 n'ibice bitatu FM no ku ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM i Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2
mushura kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www akaburungu radio yacu www.akaburungu.com. Imyerekano yo kwiyemeriza ko Petero Nkunziza asubira kwitoza yabandanije ku bwinshi mu makomine ya Nyakabiga Bwiza na Ngagara. Kuri uyu munsi wa mbere Bwiza na Nyakabiga imyerekano yakoreye hamwe mu mutekano ntangere mu gihe mu Ngagara abantu batandatu barimo abakenyezi eka bakomeretse abandi bagafungwa. Iyi nkuru ni tushikizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Ako kara kamwe mwe abari mu myerekano mu makomine ya Nyakabiga na Bwiza bari bafise mu myerekano yo kuri no wa mbere bagize bari kumwe iyo myerekano yatanguriye mu Nyakabiga barazunguruka iyo komine babona guterana nabo mu Bwiza bashitse imbere ya komine Nyakabiga bakaba bahamaze akanya baca baririmbira ururirimbo ruhayagize igihugu cy'u Burundi. Urugendo rwaciye rukomeza umwe mu bari muri iyo myerekano akaba yamenyesheje ko batorota bava mu ibarabara Petero Nkurunziza adahevye kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu.
Mandagaratu turayase n'abazotuma nzoga turemera na gatoya mandagaratu turayase abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abanyamahanga bose nagende kuko tumukeneye mandagatatu ntitwishaka nagende tuzoguma ku rugamba n'agatubatsinze sendere magitembagaye niragende nibajane kandi bakuri abategeko mubarize ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha amahoro azoca bone kubwonye n'ubuye kinjura twese amahoro azoneka mu Burundi.
Abo bari mu myerekano aho baca hari abakenyezi n'ugwaruka bagenda bahamazi abari mu myerekano kugira bizimye inyota uno mukenyezi akababazwa nuko atanguvu afise kugira yifadikanye nabandi.
Nari kuja mwibara abantu koragira inguvu ngwaye mugabo twarusha twarambiwe twararushe tukeneye kugira turuhuke mu mutwe kandi tuba mu gihugu c'amahoro.
Iyo myerekano yo mu Bwiza na Nyakabiga yaranzwe n'umutekano ntangere kandi kaba yari yitabiriwe n'abakenyezi ku bwinshi. Frederico bamvuga inyumvira yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu Burundi nawe nyene akaba yaraje gushigikira abari yo myerekano bo mu bwiza na Nyakabiga muri komine yagagara naho nyene imyerekano yabaye itangura mu mutekano ariko mu nyuma igipolisi kiratangira abari ko barayikora mu gihe bagomba kwinjira mu Kamenge igipolisi cikoze kuvyuka bikoroza mosozi birasendwa mu nyuma kirarasa hejuru abari mu myerekano babona gusanzara hacyarafatwa batandatu harimwo abakenyezi batatu ikibonekeje kuri uno munsi wa mbere nuko muri komine yangagara atamodoka nimwe yarirekuriwe kuva muri iyo quartier kuko amabarabara yose yari yazindutse azibiwe. Desira Tungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi, igihugu cy'Ububiligi cyatangaje ko gihagaritse inkunga y'ibikorwa by'amatora cyari cyageneye icyo gihugu. Ibi byatangajwe na minisitiri ushinzwe iterambere mpuzamahanga Alexandre de Croo mu itangazo yashyize ahagaragara kuri uyu wa mbere. Ese iyi nkunga izagira ngaruka ki ku myiteguro y'amatora? Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabibajije umuvugizi wa komisiyo y'igihugu y'amatora Bwana Prosperi Ntahorwamiye.
Makwenye twavumvise bivugwa ariko nkuko mu bizi amakunga afata igihugu leta y'u Burundi n'ibiringira ngo iyo nkuru bayumvise twizeye ko mu minsi iza amaho amafaranga ko abaremeye gufasha abatuyatanga twizeye ko leta igiye gukora uko ishoboye kose kugira ngo ayo mafaranga aboneke kugira ngo dushobore kubandanya igikorwa cyo kuringaniza amatora.
Ayo mafaranga yaboneka gute? Murafite ibindi bihugu byo baha ayo mafaranga yowakenewe?
Izo bintu byo gufashanya ku bihugu n'andi makungu muri agiye uko bica mu nzira zimwe bita diplomasi leta n'ibihugu niho kiri abakiriya niho bari iyo nkuru bayumvise bizeye ko bagiye gukora uko bashoboye kose kugira ngo ayo mafaranga aboneke kuko mu nteguro y'uburyo bwo gukoreshwa muri aya matora ayo mafaranga twari twayashyizemo urumva bikaba yuko arondekwa
mu gihe ataboneka mu si by'amatora.
Nona amafaranga ataboneka urumva amatora aho yabandanye gute?
Murashaka kutubwibutsa mukatubwira abatetsi bamaze kwiyandikisha ikiringo cya nyuma cyari ku munsi wa gatandatu. Abatetsi bamaze kwiyandikisha kugira ngo baze bitoze ku giti cy'imigambo yabo canke ku gatwe kabo bo bari bangahe ni bande?
Gushika ubu dufite abakandida munani, abakandida bane batanzwe n'imigambwe, babiri batanzwe n'inani z'imigambwe na babiri baje ku giti cyabo. Abo nabo hariho Petero Nkurunziza yaje aserukira umugambo CNDD-FDD, hariho Ndwaye Gerard yaje aserukira umugambo w'Ikorona, hariho Ndayizeye Domitien yaje aserukira urunanirana, hariho umuntu witwa Mutabazi Jean de Dieu yaje aserukira urunanikopa, hariho Dr Jean Minani yaje aserukira umugambo Tabanyakode Bunyakuri, hariho Rwasa Agaton yaje aserukira abigenga Mizero y'Abarundi, hariho Jacques Bigirimana yaje aserukira umugambo FNL, hariho na Nibantunga Silvestre yaje ku giti ciwe.
Mbega hoba hari iyindi migambwe itashikirije abatetsi imigambwe yemewe yanditswe izwi muri leta y'u Burundi yo itashikirije abatetsi cyangwa umutetsi azoyiserukira?
Mu Burundi dufite imigambwe yaba 40 mu gihe haje imigambwe ine n'iri munani mirongo cyangwa ko ari imigambwe itari mike itashimye kujya muri ayo matora nako guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu. Imigambwe imwe mbere igaragishikirije ko igituma itashimye kubijyamo.
Muri iyo migambwe 40 yose irakwije ibisabwa cyangwa harimo imigambwe mito mito idakwije ibisabwa?
Ndumva z'imigambwe bari imigambwe izi imbere y'amategeko mu bushikiranganzi bw'intwaro yo hagati, ariko myinshi nk'uko twagiye turabibona yagiye irajya hamwe mu nani cyangwa nka yose isa n'irimo keretse imwe yababwira kuko azoza muri aya matora ku mvo yashikirije ku maradiyo no ku binyamakuru.
Prosper Ntahorwamiye, murakoze cyane rwose ku kanyamaduhaye.
Yego, murakoze gushimira.
Tukiri kuri iyi nkunga y'Ububiligi yahagaritswe ku Burundi, Frederic Nkundikije yanavuganye kandi na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Laurent Kavakure, amubaza ingaruka zo guhagarika iyi nkunga n'icyo guverinoma iteganya gukora.
Nabamenyesha yuko iyo fashanyo yahagaritswe ku buryo bafata kibanza itahagaritswe burundu, kandi Ababiligi bari baranabimenyesheje kuva bashemeye iyo fashanyo yuko bazobanza kuzaba bariheza intambwe turiko turagera ku mubyerekeye byo gutunganya amatora. Ubu rero cyane cyane bo basaba ni uko hoba ingingo zimwe zimwe zotuma abiyandikishije guhiganirwa mu matora bashobora kwiyamamaza ku buryo ibimenyeshamakuru bishobora byose gukurikirana intera bazoba bariko barakora iyo myiyamamazo. Hanyuma uburenganzira bafise kugira imyiyerekano, uburenganzira bafise kuvuga icyo bashikirije ku binyamakuru ibi na biriya dushobore kubwubahiriza, tukaba rero twebwe bitadutangaje kandi na twebwe twari ko fatini ngozo zishoboka kugira ngo matora azageze neza aba yakabwe nko twabyemeje
ivyo bo bibwi busaba mu nzovyo bahiriza
tuzovyubahiriza gose kora twiwe niko twabibona niko tubibona kuko amatora nko twiyemeje ategezwe kubera ku mugaragaro kandi akagenda neza akaba ubwigenge bw'imenyesha makuru ivyo vyimenyesha makuru byavyatewe n'ibyimyirekano yahora imeze nk'intureka iyo byavyatumye cyane cyane ibinyamakuru bikokeza batugarira imihorora imwimwe
ari muri iki gihe turiko turavugana abatitsi umunani nibo bonyene biyandikishije mu kugira ngo baze bahiganwe ku giti cy'imigambo yabo ku gatwe kabo canke ku giti cy'urunani barimo ariko turazi ko mu Burundi hari imigambo irenga 40 ivyo ntishobora gutuma ububirigi buvuga ko ayo matora atitabwira bose
oya mbere twabye mu biganiro n'abaseruka ibihugu byabo ngaha bya Buraya ngaha mu Burundi n'ubuserukira Leta Zunze za Amerika n'ubuserukira ubusuwise ivyo barabishimye gose uko byerekana yuko aya matora igikorwa bakoze cyo kuza barahuza bo vyega byose cyagenze neza je wese n'uvuga ngo n'umunani bonyine nko kumwe ngo bari baki mbere mu byukuri nta n'uwari yiteze yuko imigambi yose ingaha mu Burundi shika 40 yose itonesha abitoza ngo ari ku bihugu ko hari imigambi usanga ifite abantu wanyu bake
ikibazo cy'impunzi naco kivuga gute hari abamashiramwe cyane n'ibihugu bivuga ko atamatora yakwiye kuba abanyagihugu barenga 250 barahunze igihugu
oya twebwe igihe cyose twabanye dutunganya amatora hamwe hari impunzi hanze namwebwe murabizi mu cyana gatatu twari ndanyinshi gusumba ivyo vy'impunzi z'abarundi bahungutse vuba cyane mu nyuma y'imyaka 2005 abo bahunze mbere bamenyesha yuko bamwe bamwe batanguye no kugaruka ivyo ntibivugwa ivyo biva ukugene mu gihugu haba hameze kuko benshi bashiye coba ngo baravuga yuko hariho ibihuha byaje by'uko intambara igira itere bigatangazwa n'abavuga butumwa hamwe babitubwiye aho washi usanga abantu benshi bagiye muri Tanzania itariki ndwi z'ukwezi kwa gatanu abandi bahunze ibihuha bijyanye n'intambara n'abyo ntambara tubona kuko naho bahunze nta ntambara nta mirano nta bakomeretse nta bapfuye twebwe turumva mu gihugu hagati yabo bahunze cyane cyane bagiye bapfa keretse imigumu kuri mu gisagara cya Bujumbura yahitanye abantu harimo iratera n'ubwo abantu batari bake
muri iki gihe muvuga ko Leta y'u Burundi izokora ibisabwa n'amashyirahamwe kandi n'igihugu cy'ububirigi cyane cyane ku byerekeye iyo ngingo mwiteze ko imfashanyo izosubira gutangwa ryari n'icyo gihugu
badusaba nje nababwiye mu gihe ibi vyimenyeshamakuru tuzosubira gufata kumvikana imbene vyokora neza ako niko karundi ko ndabaha gihe bazobona yuko ibi vyimyerekano igigwa mu mahoro atamuntu ariko arabiburabuza kandi nta n'uwo biraburabuza none kuko ubutuje mu gihe cy'imyamamazo y'amatora n'ibintu birekuwe n'ivyo cyane cyane bavuga na yitse twebwe ku ruhande rwa leta twibaze gutangura
Laurent Kavakure umushikiranje Burundi yajejwe imigende ndere ngufashanya n'amakungu murakoze cyane gose kukanye maduhanye
urakoze cyane nawe Frederic nkundikije kubw'icyo kiganiro usibye Burundi usibye ububirigi amakuru atugeraho nuko hari ibindi bihugu birimo ubusuwisi n'ubuholandi nabyo byatangaje ko bibaye bihagaritse amafaranga byemereye Burundi yo gufasha gutegura amatora
hari impunzi z'abarundi mu ikampi impunzi ya gashora mu Rwanda zo mu bwoko bw'abatutsi zimaze kubwira iradio ijwi ry'America ku kindi kiringo cha president Pierre Nkurunziza ari urwitwazo rwo kuba zarahunze impamvu nyakuri ngo ni ikibazo cy'amoko kuko ngo benshi mu bahunga ari abatutsi ni mu kiganiro bagiranye na Eric Bagirubusa
abo mu nkambi y'agateganyo ya gashora mu Bugesera bategereje kwimurirwa mu nkambi ya Mahambikire he babwijwe irya America ku kibazo cy'amoko mu Burundi nubwo kitavugwa ariko ngo kiriho abo twaganiriye bari mwitsinda kwa buryo mu bwoko bw'abatutsi bari mu maka zo kugaragaza ingufu n'intege nke z'umukuru w'igihugu cyabo bwana Petero Nkurunziza batemeranyaho bakomereza ku mpaka zishingiye ku kibazo cy'amoko mu Burundi
ibyo bintu byo kuvuga ngo abatutsi
n'abahutu
bimbonera kure
urarana n'imbonera kure
ubwo n'imbonera kure
abahutu bose none imbonera kure bita kukurarira abarukurarira
wawe abahutu bose tugiye mu bwoko abahutu ahubwo n'izina imbonera kure
none se imbonera kure zose n'abahutu
imbonera kure zose n'abahutu nta mututsi arimo
iwacu yahari imbonera kure w'umutu ariko niwe bavuye mu nama niwe atangwe kutubwira ati mutavuye mu nzira
barabica ubukere batangura kuca bamuhiga nubu yibereye kire nubu ramatari yaraje ngaha aramuhiga aramubura rinyegeze
ibi ngibi muzanye birasa naho ari bishya abantu bazi ko abarundi bagiye bahunga tari abatutsi ibyo ngibyo bimeze bite
oya twege duhunga nsi kuvuga ngo nitwemera ishyaka iterabwoba rya izo mbonera kure bazotumesa ngo numwungu wa rwaruyuzi ngo nibo bishe rwa gasore ayo magambo twege niyo yaduteye ubwoba
tuvuye muri iri tsinda twakomereje urugendo rwacu muri iyo nkambi ya Gashora aba nabo twababajije umwe ku giti cye ku kibazo cy'amoko bagenzi babo bari bamaze gutunga gatoki nkangira abayazana itumye bari mu buhunzi
mu Burundi ukuntu bimeze mu giturage hagati barakunze kubivuga dufate nko mu bwoko bw'abahutu barashobora gutera ubwoba abatutsi bakavuga bati nk'ubuhogira n'umwanya na mutoya bica umukuru w'igihugu atubu bwose bwizinze imitsenga nta nakamwe katuvana
ubutegetsi b'u Burundi buvuga ko kugeza ubu abahunga babiterwa n'abanyapolitiki bafite inyungu ku giti cyabo ubwo abategetsi b'u Burundi bayobowe na Bwana Edouard Nduwimana minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu baherukaga kuza gushishikariza aba Barundi gutahuka hari mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka uhagarariye abatwa muri Kirundo yatangajwe no kubona muhungu we nawe ari mu bahunze ashimangira ko iwaba ari amahoro
twumvise yuko atari abatwa gusa bari hano haribo n'abahutu harimo n'abatutsi muturuka mu migambwe itandukanye cyanagomba n'ukuri tubahanure musubire mu gihugu cy'amavukiro kuko ndazi yuko umuntu yahunze kumwinjizamo ko ibyo aho yahunze ari amahoro biragoye mugabo nagenda ababwire yuko ari amahoro
uretse aba Barundi beruye bakavuga ikibazo cy'amoko mu gihugu cyabo nk'imwe mu mpamvu nyamukuru yabateye guhunga hari bagenzi babo bajyaga babivuga basa n'abongorera Eric bagira ubusa ijwi rya Amerika gashora mu burasirazuba bw'u Rwanda
arakoze cyane Eric bagira ubusa tugume mu Rwanda umugenzuzi mukuru w'imari ya leta amaze kugiza raporo y'ikoreshwa ry'umutungo wa leta ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi iyi raporo yaje itandukanye n'izari zisanzwe kuko noneho bwa mbere hagenzuwe ibigo binini bya leta bimwe na bimwe bikora ubucuruzi ni inkuru y'umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi uri i Kigali
ku nshuro ya mbere y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yagenzuye ibigo binini bya leta cyane cyane ibiri mu mirimo y'ubucuruzi ibyagaragayemo impungenge zikomeye ni ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi n'icy'indwara ikigo gishinzwe iby'amazi n'amashanyarazi ikigo gishinzwe kwakira imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority ibi bigo binini bibarurirwamo amafaranga atagira ingano atakara buri mwaka uyu ni umugenzuzi mukuru w'imari ya leta Bwana Obadiah Biraro yavugaga ingero nke mu byo babonye mu bigo bagenzuye byahombeje leta akayabo ka za miliyari
kuva muri 2012 mosquito net miliyari zirindwi na miliyoni 77 iti yataye agaciro ndetse yari bikwiye kwihutirwa yuko iva ahantu umuntu wese yayibona miliyari imwe na miliyoni 77 hefa hanga muri Rwanda next iyi mvura yaguye ari amazi mubona yangije imiti ingana na miliyari imwe na miliyoni 100 wabiteranya ukabona igihombo cya miliyari 14 na miliyoni 100
ikigo cy'ubwishingizi bw'indwara ndetse no guteganyiriza izabukuru ni kimwe mu byagaragayeho imicungire mibi y'imari ya leta ahanini ku mishinga icyo kigo kigenda gikora hirya no hino ariko rimwe na rimwe inyungu yayo ntiboneke cyangwa hakabonekamo igihombo gisesuye
Nyagatare ngo ni muri RSSB ishora imari bareka tutangire twubake y'amazu yagurishwa hariya Nyagatare ariko aya mazu akwiriye kuba nibura abantu yayagura miliyoni 10-15 ariko bakora inzu z'igishushanyo mbonera bazishyiramo miliyoni 30 umuntu wa Nyagatare uzagura inzu ya miliyoni 30 n'indi
nyuma y'iyi raporo yibanze ku micungire y'ibigo bya leta bikomeye byagenzuwe abadepite bamwe na bamwe bavuze ko biteye inkeke kubona ibigo byakabaye bibungabunga umutungo w'igihugu ndetse bimwe na bimwe binashinzwe kuwushakisha aribyo biza ku mwanya wa mbere mu kuwucunga nabi
iyo numvise muri Rwanda Revenue Authority basubize kuriya ejo bundi twabahaye n'imisoro y'uturere kwabaye kwakira amafaranga ya RSSB ibintu byose twabibahaga none imicungire niriye birasobanura iki
muri buri ntara ibiro nka biriya bikubakwa imitambenwe ikazamurwa ugasanga hasi ntiwahakorerwa gusa ahandi hose bisubiramo ishizari imyaka tuvuga ngo abagirwa mu nama z'ubuyobozi ntacyo bakora bagumya gushyirwaho ngo bakore iki ko ndi bari zabaringa gusa zibaziraho
kuva dutangira kwiga raporo itaje no bwa mbere tubaye desi RCSB Rwanda Revenue Authority ni no bwa mbere auditor general auditing niyo mpamvu ubona ko duteye ikibazo nibigo bifite economy nka 25% economy y'ugwi muri ibi bigo nasabaga yuko hashiro control komisiyo idasanzwe yashyizweho ikurikiranye ibibazo byabaye muri minisante hari gutekinika n'ijambo rikomeye cyane mu buyobozi bukuru bw'ikigo kumva ikigo cya tekinitse gitekinika leta gitekinika abanyarwanda bose.
Iyi raporo yakiriwe n'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko abadepite n'abasenateri ije nyuma yaho inzego zinyuranye zirimo itangazamakuru zakunze kuvuga ko amaraporo atangwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta agarukira gusa ku baciye bugufi babarega kunyereza amafaranga make ya rubanda bwa mbere umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akaba yasohoye raporo yakorewe mu bigo binini bya leta nk'ikigo cy'imisoro n'amahoro ikigo gishinzwe iby'indwara n'ubwiteganyirize bw'abakozi usibye kuba inteko ishinga amategeko yakiri iyi raporo kugeza ubu iki kibazo cyo kunyereza amafaranga ya leta kigenda kigaruka buri mwaka mu maraporo atangwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nta gisubizo kiratangwa kinoze cyo guhagarika ibi bikorwa kiraboneka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukanya tu rasuzira ibiganiro byacu byo kuri mugoroba ariko imbere ya harika tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije edi.
Ishyaka ritavuga rumwe na leta Democratic Alliance mu gihugu cya Afrika y'Epfo ku nshuro ya mbere mu mateka yaryo ryatoye umwirabura kuriyobora Musi Maiman w'imyaka 34 gusa niwe watorewe kuyobora iryo shyaka akabasimbuye kuri uwo mwanya Helen Zille warumaze imyaka 8 ariyobora. Maiman bakunze kwita Obama wa Soweto yinjiye muri iryo shyaka mu mwaka w'2010.
Ishirahamwe mpuzamakungu ryatangaje ko abanyagihugu 300,000 mu gihugu cya Sudani yo mu manuko batagishoboye kuronka imfashanyo yotuma ubuzima bwabo bugarukirwa kubera amashirahamwe ajejwe kwitaho imbabare yategerejwe kuva mu gisagara cya Lille kubera ingwano. Ingingo yafashwe n'ayo mashirahamwe yo kuva muri icyo gisagara ifashwe inyuma yaho ingwano hagati y'imirwi itandukanye igwanira ubutetsi hamwe n'abasirikare ba leta mu ntara ya United States iri mu manuko bw'igihugu yiyongerere.
Umwami Salman wa Arabia Saudite ntazitabira inama izahuza Amerika n'ibihugu by'Abarabu izayoborwa na Perezida Barack Obama. Iyo nama izatangira ejo bundi kuwa gatatu izabirimo intumwa ziturutse mu bihugu bitandatu byo mu kigobe cya Paris zasura Presidency ya Amerika. Izo ntumwa zizakomeza inama yazo i Camp David.
Abatete muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi kwa mbere bahaswe ibibazo bijanye n'igihano cyo gupfa uruhara rwa polisi mu gukoresha ingufu z'umurengera hamwe no kuzindi ngingo zijanye n'agati y'akazi na muntu igihe umurwi mpuzamakungu ujejwe agati y'akazi na muntu wariko urasozera ibikorwa vyawo byo gusuzuma ukuntu agati y'akazi na muntu kifashe mu makungu. Umutezi akora mu bushikiranganji bujejwe ubutungane James Cadogan yavuze ko vyerekeye abanyamerika babirabura bishwe mu minsi heze mu bisagara bitandukanye byo muri Amerika.
Minisitiri w'intebe wa Pakistan Nawaz Sharif ategerejwe i Kabul, umurwa mukuru wa Afghanistan, kuri uyu wa kabiri mu biganiro n'abayobozi b'icyo gihugu. Uruzinduko rwe rubaye mu gihe havugwa ukwiyongera kw'ibitero by'intagondwa z'abatalibani. Ruzaba ari rwo ruzinduko rwa mbere Nawaz Sharif agiriye muri Afghanistan kuva Ashraf Ghani yatorerwa kuyobora Afghanistan. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Pakistan yavuze ko umubano hagati y'ibihugu byombi umeze neza.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye umunsi bigaruke ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu hinga bw'izuma hamwe na Ali Masifa Tuma yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri micro. Mwari kumwe na Frederic Nkunikije
nanjye Edi Rwema. Tubashimire cyane kuba mwaduteze amatwi, tubararike ko ibiganiro byacu bizakomeza ejo mu gitondo guhera isaa 11:30 hagataho. Mugire umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.